Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika isamiranya i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese namwe bakunze Radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Imvura igakura hamwe n'ibihe bikanye birabangamiye impunzi z'Abarundi zicumbitse mu kampi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania.
Inzira apfa ibiti bikavunika kubera umuyaga n'agahema kagatabuka imbeho nifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene abana imbeho ikabica
ngaho kambi zidushikira hatwebwe tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa ibiswasi umuntu yaryama ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa abura naho umwana musira.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bacumbitse mu kampi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania bidogera ukuntu babayeho muri iyo kampi. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye impunzi z'Abarundi bari mu kampi ya Rusenda mu gihugu cya Congo zitekewe ubwoba bw'ibitero bya mayimayi turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Rekariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Migirimana.
Mwaramutse Frederic Damus n'abaduteze amatwi kuri uyu muhinga mu turahera mu yavugwa muri Leta Zumwe za Amerika. David Nunes umushinga amateka umugambwe wa Republikani kandi ari mu barongoye komisiyo iriko iratohoza ku byaha Donald Trump ariko aragirizwa yanse kwishura nimba yarabonanye n'uwahoze ari umutegetsi muri Ukraine kandi ko yanaturukanije amakuru ku muhungu wahoze ari vice president wa Amerika Joe Biden. Mushingwa manza Lev Parnasse asanzwe yarakurikiranywe n'ubutungane bwa Amerika kandi afitanye imigenderanire na Rudy Giuliani ni mushingwa manza bwite wa Trump yabwiye ibinyamakuru kuva ku munsi wa gatanu ko Nunes yabonanye n'uwahoze ari umushikiriza manza mukuru wa Ukraine Viktor Shokin ivienne muri Autriche mu 2018. Iki kirego kikazotera amahane kuko Nunes atanama n'imwe mu bashinga amateka yigeze abivugamwo mu gihe kandi muri iyo komisiyo asanzwe rwanira Donald Trump mu bivugwa n'abariko baramwagiriza. Nunes yama yiyamiriza aya matohoza agamije kumenya nimba Trump yaraciye kubiri n'amategeko mu kuremera Ukraine ngo itanguze amatohoza kuri Joe Biden. Aya matohoza iyo yari kuba yari gushobora konona izina ry'umudemokrate Biden ashobora guserukira uwo mugambwe mu guhangana na Trump mu mwaka uza. Abademokrate bavuga ko mu gihe ibivugwa na Parnas ko bari kuri Devin Nunes ashobora gukurikiranywa n'abashinga amateka ubwabo kuba yaraciye kubiri n'akarangamutima k'abashinga amateka. Mu karere abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko abantu bashika 26 bafuye igihe indege yakoroka haheze umwanya muto ihagurutse ejo ku munsi w'Imana. Iyo ndege itwara abantu 17 yakorokeye hafi kibuga cy'indege cy'Igoma. Mu bafuye hari abo yasanze mu mazu yabo igihe yakoroka. Abategetsi bavuze ko iyo ndege yarimwo ingenzi 17 hamwe n'abakozi bayo babiri kandi bari bagiye i Beni ni ku kilometero 320 mu buraruko bw'igisagara cya Goma.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, uguharura amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byaratanguye muri Guinea-Bissau, igihugu kitigeze kironka umutekano kuva kicikukira ku bukoloni bwa Portugal haraheze imyaka 45. Perezida Jose Mario Vaz ariko arondera gutwara ikindi kiringo cy'imyaka 5. Niwe mu perezida yabashije kurangiza ikiringo cyose adatewe kudeta canke ngo yicwe. Uwo bahiganwa mu baharugwa ku 10 afise igihagararo ni wahoze ari umushikiranganji wa mbere Domingos Simeos Pereira. Bose uko ari babiri baremera kuzokwemera ibizova mu matora mu gihe atamukandida yokwiza amajwi arenga 50%, babiri ba mbere bakazongera guhiganwa mu kwezi kuza. Abantu barenga 30 bivugwa ko bishwe muri Afghanistan harimwo nabishwe mu gitero cyakozwe ku modokari ya ONU ku murwa mukuru i Kabul. Benshi mu bafuye n'abasivile. Abategetsi ba Afghanistan bavuze jo kuwimana ko barwanyi b'abatalibani bateye ikirindiro cy'abajeje umutekano mu ntara yo hagati ya Daikundi mu ijoro bica abasirikare 8 kandi bakomeretsa abandi 4. Haruhande y'icyo gitero abaganga hamwe n'abanyagihugu mu ntara y'uburengero ya Fara bavuze ko indege za Afghanistan zishe abasivile bashika 9 kandi bakomeretsa abandi batari bake. Mu gihe abasivile babandanya gusiga ubuzima muri izo ntambara, oni yemeza ko abasivile bashika 2,600 bamaze gufa muri Afghanistan mu mezi 9 ya mbere y'umwaka, abandi barenga 5,506 bakaba bamaze gukomereka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Iburaya naho abatabara baratoye ibiziga indwi bya bimukira barimwo abagore 5 inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye ku nkengera z'igizinga rya Lampedusa mu Butaliyano, nkuko bishikirizwa n'abajeje gucungera inkengera z'amazi hareje ku munsi w'Imana. Abagenzura imbibe z'amazi bavuga ko ubwo bwato bwibiye ku munsi wa 6.
Urakoze ya Loise kumakuru hije kudushikiriza tuwiute nchuti mwese kumwe kumura bandanya kumviza ila juu hiju uja Amerika isame ya njina i Washington DC mukirundi na mukinya Rwanda murundi mutukumvira kumetero mirongo migufi ya shortwaves kumetero 19 ni metero mirongi lanzivili Rwanda ni kuri FM jana kane nibice bitatu mushora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu aerobaza gmail kabarungu com na Facebook kuri adrese radio yacu no kuri wewewe akabarungu radio yacu vewa akaburungu kom
iwanyu muntara iwanyu muntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini muntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu muntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu muntara ni cyanyu.
Ya makuru y'umuntara tuyatanguriye ku nkuru mu Rwanda ivuga ko umuryango wibuka wita ku barokotse genocide unegura imiryango ihakana abana yasigaranye bakiri bato mu rwego rwo gushaka kubanyuruza imitungo yasizwe n'abavyeyi babo. Ni inkuru ya Sumutakaboyi umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Kwa 5 w'icyumweru dusoza nibwo urukiko rw'ikirenga rwakijije urubanza rw'umusore Tuyishimire Yves waregaga umuryango wa se kumwihakana. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko hakorwa ibizamini bya ADN hakamenyekana ukuri kw'ibivugo. Umubiri wa Dusenga Inosa ariwe Yves yavugaga ko ari se umubyara wishwe mu gihe cya genocide warataburuwe kugira ngo hamenyekane isano afitanye na Yves Tuyishimire. Kwa 5 w'icyumweru nibwo umusore Tuyishimire Yves urukiko rwanzuye ko rwa Gusenga Inosa wishwe mu gihe cya genocide umuryango wasigaye ukaba waravugaga ko umwana utamuzi. Kuri Tuyishime watsinze urubanza yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo byaragahinda kongera gutaburura umubyeyi we ariko yishimiye ko byibuze impaka zirangiye.
Inyungu zabo bwite nazi ntabwo banyemeje ngiye kugitica nawe nifuza ko akurwa ADN ku mubiri wa papa kumva kandi n'agashinyaguro ariko mu rwego rw'ubutabera byabaye ngombwa ko bikorwa nanjye numva ko bikabikorwe ubutabera bujyahagaragara. Twabonye isirike ya papa ku munsi wa kabiri laboratoire ifataho sample yo kujyana muri labo natwe tujyanayo nanjye nasanze mfite insano papa nk'uko yari abivuze n'umuntu uko nako namwitiraga aho kuko bwari amaso yanjye nana ya gukuri nana ya gari ko data tazima basanze umuje na papa 99% hafi 100% uwamakanaga ari we tante nawe nasanze mfitanye isano nawe ubwo yari amakanaga akaba akundi umwesikoro biranshimisha kuko mbona ubwo butari yakubiye binababaje kubona aho ubona umubyara uko babanje gutabundura.
Tuyishimire yemeza ko iki kibazo gisangiye n'abandi bana batari bake ubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwarira ibyabo. Ibuka ivuga ko hari aho usanga ibibazo nk'ibi nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wayo yemeza ko bitari ku rugero rukabije. Bwanayishakiye Naftali.
Hari abana barokotse ari batoya barererwa mu miryango rimwe na rimwe bamara gukura umwana yabaza umuryango uwamureze bafitanye n'isano. Umwana yabaza ati isambu yacu yagarukiraga hehe, umwana agatangira kubwirwa amagambo navuga mukomeretsa bakamubwira ko nta sano bafitanye. Hamwe byagiye bigaragara ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bimwe bigakemuka, abo babyeyi bareraga uwo mwana cyangwa nundi ashakishije akamenya bagashobora guhuzwa bakaganirizwa. Abaturanyi b'ababyeyi b'uwo mwana batahaguruka ngo babishimangire babivuge babigaragarize ubuyobozi bikagorana.
Tuyishimire wemejwe n'urukiko ko ari umuhungu wa Gusenga Innocent avuga ko bitari bimworoheye kwerekana ko ari umwana wo muri uwo muryango kuko Jenoside yabaye afite imyaka ibiri gusa. Nyina umubyara we yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu atiyumvisha uburyo umuryango w'umwana we wamwihakanye kandi umuryango mugari warashize.
Mu by'ukuri njye numvaga ari abantu bazishimira ko nawe ubwe yarokotse umwana kuko famiye yose bari bamaze kuyimara. Byaje kugira ngo rero baratwikata batubwira ko basanze tubishye. Yewe umwana yagiye yifuza kumenya aho papa we yashyinguwe, baraduhisha baratubwira ko yatwawe n'ikamyo nk'abandi bantu bose yaje kumuha ahantu batazi. Ntabwo byari byoroshye kujya muri izo manza nk'abantu mwari muziranye ukumva nta kibazo wari ufitanye nawe, ariko noneho abavandimwe murabisikuru wowe na mama wawe ngo ni imitungo ushaka kandi mu by'ukuri imitungo bari barayigabanye y'ubwayo.
Iki kibazo nubwo kitaragaragara cyane mu nkiko, ibuka ivuga ko hari ibisa nk'ibi bibazo igibona ndetse igasaba abantu bagiye bakira abana mu miryango kugira ubumuntu ntibabihakane.
Hari naho twabonye abana biyitirira imiryango y'abantu bapfuye muri Jenoside, ugasanga umuryango warokotsemo umwana umwe wari ukiri mutoya, igihe kikagera hakaba hagiye undi muntu uza ngo buriya tuve ndimwe, buriya nanjye ndi mwene so wanyu, ukubera kuba yashaka. Nabwo twagiye tubona ingero nkeya, yewe hari n'umwana utari n'umunyarwanda ufite inkomoko yo mu Burundi waje yiyitirira umuryango umwe wazimye hariya ihuye ashaka imitungo y'amazu yari hariya mu mujyi araburana. Yewe kino kibazo kiriho tari ku bantu benshi, ariko uko kiba giteye kiba gikeneye isesengura ryimbitse kugira amakuru nyayo ku muntu ufite ikibazo. Umwana umuntu wakabaye afite inshingano ku mwana ari uhindukira akaba ikibazo, umuntu wese yakabaye abona ko amateka y'uwo mwana, ibibazo uwo mwana afite byakabaye bihagije binarenze ubushobozi bw'uwo mwana kutekereza kubyongera cyangwa kumuriganya. Mu by'ukuri ni ibintu bigayitse.
Ive tuyishimira asaba abandi bana bafite ikibazo nk'iki ko bahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo.
Ku bana baduhuje ikibazo, icya mbere ni uko numva ndashaka gusaba umuryango nyarwanda wose muri rusange bagira ubumuntu nyuma y'imyaka 25 sibakwiye kuba hakiriho abantu bafite umutima w'ubunyamaswa bugeze aho uhakana umwana. Numva ko abana twaduje ibibazo nibahaguruke, kandi nsaba n'imiryango y'abacika cumu izo seneje ibuka nibahaguruke ikintu kibazo kuko kirahari kiri mu miryango hagati.
Mu myaka ishize kandi leta yari ihagurukiye kugaruza imitungo y'abana b'imfubyi yari yigabijwe n'ababareraga cyangwa abaturanyi babo. Mu gihugu hose habarwaga imitungo y'abana b'imfubyi igera ku 200,000 yatwawe. Ibuka ivuga ko imitungo myinshi imaze kugaruzwa usibye mu kibazo byayo bikiri mu nkiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Turacari mu Rwanda aho leta ifatanije n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho impunzi HCR biherutse gutanguza uburyo bushasha bwo kwivuza bugenewe impunzi zahungiye mu bisagara aho zikoresha cyane cyane amakarata ya mituweli. Yamara bafise indwara zifatira zidakira nka diabete, kanseri n'izindi bavuga ko bagihura n'ingorane kuko imiti bahora bahabwa ku buntu ubu basabwa kuyigurira batanze amafaranga angana n'ibice 10% by'igiciro cyayo. Ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Pierre Claverne Niyonkuru.
Guhera mu kwezi kw'icenda guheze impunzi zose zahungiye mu bisagara mu Rwanda kuva ku mwana gushika ku kuze zivuza zikoresheje ikarata ya mituweli. Iyo ngingo yafashwe na HCR ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ifadikanije na leta y'u Rwanda. Yamara naho biruko haracarimwo ingorane cyane cyane ku bantu bagwaye indwara zidakira nka diabete, kanseri n'izindi. Abo bagiye kwivuza barandikirwa imiti, yamara mu kuyigura bagasabwa gutanga ibice 10% by'igiciro cy'umuti. Akarorero nk'umutugurwa 20,000 vy'amanyarwanda umugwayi atanga 2,000 ni mugiye kare. Ubwo buryo bwo kwivuza hakoreshejwe ikarata ya mituweli butaratangura iyo miti bahora bayihabwa ku buntu. Umutama w'umukongomani ari mu bafite izo ngwara ati ni ikibazo gikomeye kuko atamikoro dufise.
Impunzi turarira nyine ntakundi. Turavuga se ngo turashize twebwe dufate indangampunzi noneho twivuze tuze twishyura dipulse. Ese iyo dipulse tuzayikura abona abasaza bageze muri zabukuru, ese batazayibona bazaba bate bose siko bakora ntibafite ayo mafaranga ariko bararwara za diabete. Abafite indwara z'imigongo, indwara za kanseri, indwara zikomeye nyine nk'izo ngizo. None nibavuga ngo uriha dipulsa uzayikura hehe? Bayatwishyurire kuko ya seri yatwishyuriraga cyangwa se baturekere ya seri ikomeze tuvure kuko yahoraga ituvura.
Kadagi Benoit icagiye cyutwara impunzi ziba mu bisagara agaserukira nabo bakongomani nawe nyene asanzwe afata iyo miti avuga ko aya mafaranga basabwa ari umurengera kandi ko hari abantu benshi baremvye kuko bayabuze.
Urebye mu bantu bafite maladi kronike irahenda cyane, bamerewe nabi cyane. Nanje tuvugana imiti mu diabetiki imiti rango ntayo mbona utumeze nabi cyane kandi hasere yahoraga iduwayo. Jewe bahoraga bantangira 80,000 none ubu ntana kimwe. Ngomba kwigurira ariko simfite ubwo bushobozi kubera ko ndakazi mfite nyine n'ukureka tukaguma tugapfa gahoro gahoro. Ingaruka ni uko tumerewe nabi. Urabona ifite maladi kronike ukaba udafata imiti. Mu by'ukuri bwa bundi hari umuntu watubwiraga ko hari abantu babiri bamaze gupfa ariko se simbifitiye amakuru ngo menye ngo hari abantu bapfuye ariko bashobora kuba barapfuye simbizi ariko nzabamerewe nabi cyane. Nifuza yuko byagoma gutyo ariko hase igafata sharje imiti y'abafite ama maladi kronike ikazi bahereza imiti bafite ishami rya aha bagatanga amafaranga bagahora baduhereza imiti nk'uko byari bisanzwe. Umva babagize neza rwose.
Ubutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka atangura ashima muri rusange ko iyo mituweli yaje kuvuza abantu benshi. Kuri utwo tugorane tukihari asaba impunzi kwihangana kuko ikibazo camaze gushikanwa muri HCR ijejwe kubavuza. Hagataho asaba gufashanya uwo bura ayo kuriha mugenzi we amuseruke ko.
Twe turakenguruka cyane, ni intambwe ikomeye. Turashimira leta y'u Rwanda, tugashimira HCR ingene bagerageza kwitaho ibibazo tubatuye. Ibi bintu kugira tubishike ko byaciye kure twaraganiriye n'abatari bake, aravuye Geneve kuri siege, aravuye muri asere nyine tuvugana ingene byogenda. Abagwayi indwara zidakira canke nabo basaza nabo nyine iyo mituweli zirabaraba, twari ko turagerageza kubavugira kugira barabe ko ayo kubandanye bavura mugabo nta kirava muri mu kwivuza. Ubuye HCR afise abaganga ndani muri HCR ari umugwe w'abaganga ucishwe ibibazo nk'ivyo. Naho tutokwifuriza ko abantu bagwara urinza gwara azokwigora tuzokuma dufashanya nk'uko twahora mugabo kuri cumi kuijana si cumi kuijana kuijana.
Muna miheruka yagirishijwe impunzi mu ntango z'uku kwezi abaserukira hashtag bemeye ko ico kibazo kiriko kirigwa ingene cyatoregwa umuti hafi impunzi zirenga 15,000 nizo zivuzwa niyo mituweli ukitswe n'amagara atumbere ivuriro rya leta rimwegereye yitwaje ikarata ndangamuntu y'impunzi canke ikinde cangombwa c'impunzi gusa zimwe mu mpunzi zisaba ko subira hagatunganywa ikindi kiringo cyo gutanga iyo karata mituweli ku bana batarashikana imyaka 15 ndatu kuko ubuheruka harabatashikiriwe kumvo zitandukanye nk'abari bagwaye abanyeshuri canka batabimenye. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Clavier. Imvura nyinshi imaze iminsi igwa iragameye zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu kampi ya Mutenderi zikiba mu mahema ni mu gihe imvura n'imbeho birembeje abana babo. Umunyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yagendeye yarishikiye muri iyo kampi ya Mutenderi eka adutegurira inkuru.
Umuyaga ucyura pumbura gose ugakura kugasigara mu bugaragwa nk'iyi narabimbe kwinkinga uwo uza kusakira yagurutse.
Abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru abireranye abana hamwe n'abo magara yagoye abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye muri iki gihe cy'imvura. Amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo. Zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igera aho ishaka kwica abana babo hamwe n'ibintu byabo kononeka. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'iryo rya Amerika.
Inzira apfa ibiti bikavunika kubera umuyaga n'agahema kagatabuka imbeho nifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene abana imbeho ikabica
barukambe zidushikira nkatwe bwo tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa ibisasi umuntu yajyama ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa kwabura naho umwana musira nkubu nyene nogafu gusanga kanyagiwe nibindi nibindi byose usanga byanyagiwe nko mwibyo ruko tusangura ikora dodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronko kuntugamisha umwana gasanga ni hatari nyene nabo hari nabo bavyuka bakugurura kugama nabandi bigira nk'abatavyumvise
magira nyagirwa twombo gasanga twononeka bari watwogeje gasanga ibivu bizabirahunguruka biza ku meza gasanga leko wamya uroze gasobunika gahuta guhera nawo ubona gateba no kutugira tukaro nditegura nk'umviriyo mera nk'igabanutse yuko nogya ubujyo bukwiye nk'uba kinzu nko
yabona ntisakaye nyine umuntu arahara hariya no mu ijoro agira n'ibintu byoko bakumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza nacyumva sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tume.
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council NRC niryo rikorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro ariko izo mpunzi zivuga yuko cy'ikiringo cy'imyaka ibiri zitararonswa amahema cyibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti. Kubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako.
Tusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe
nk'icyo twasaba nyine nk'abajejwe nyine ibyo kubakira abantu bo basaba bakaduha inzu kweri bo babakoze kuko biragoye.
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. N'ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa. Mu mwaka uheze 2018 iryo shyirahamwe rimenyesha ko ryubakiye imiryango 248 muri uyu mwaka w'2019 rivuga yuko rizokubakira imiryango irenga gato 1,000 mu ntumbero yo kugabanya icyo kibazo. Mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kilohertz ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radio ijwi rya amerika radio yanyu
Impunzi z'abarundi ziba mu kampi ya Rusenda iherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko zitewe ubwoba n'abantu bakekwa kuba abagwanyi baba mayimayi bashobora gukora ibitero muri iyo kampi bitewe n'uko hari umumayimayi bafatanye inkoho mu kampi avuye mu misozi ya na Kiheri iri muri teritwari ya Fizi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo hari i Rusenda
Nyuma yaho muri kino cy'umweru dusoje hari umugwanyi w'umumayimayi wafatiwe muri village ya gatandatu afite imbunda zibiri yaravanye mu misozi miremire na Kiheri hanyuma akajyanwa gufungirwa Uvira zimwe mu mpunzi z'abarundi zagize uruhare mu gufatwa k'uyu mumayimayi zivuga yuko zugarijwe n'ubwoba kuko isaha iyo ariyo yose zishobora guterwa n'abamayimayi Nduwayo Vince ni umuyobozi muri village ya gatandatu yo mu nkambi yo mu Rusenda aragaruka ku miterere y'iki kibazo kiraje ishinga impunzi abereye umuyobozi
mucamake ikibazo cyashyize muri village abavyeyi babiri abafashoni nibo babonye umuntu afise igunira irimo ibintu baca baramwinuba bamwinubye bacabwira abashinganahe abagabo nibo baca bamwiruka ko bahura afise inkoho zibiri n'amashoro indani niko kumufata kumutwara ku butegetsi bamutwaye ku butegetsi ubwo banyagihugu bafise ubwoba ntibaraneza mu maju baraneza mu maju benshi bariko bava mu mavirage baza kurara mu yandi mavirage n'ubu abandi bambwiye ati yuko bataza kuharara
ubwo twageraga muri virage ya gatandatu hari impunzi twahuye zimukiye ahakorera igisungusungu kubera gutinya yuko zishobora kwicwa bitewe n'uruhare zagize mu gufatwa k'uwo mugwanyi w'umumayimayi wanyuze mu nkambi afite imbunda Nadia Nzeyimana yavuye muri village ya gatandatu aza gukambika ahakorera igisungusungu
impamvu cyane baduhiga kukubera abuwo muntu apfunzwe imiryango y'uwo bafashe nidutoteje kukubera inkoho zabo bakavuga uti ivirage yose zotuma ipfihere inkoho batazirose nta mahoro turimo turatora
iki kibazo cy'ubwoba kiraje inshinga z'impunzi z'abarundi zo muri village ya gatandatu cemezwa na Emmanuel Ntirampe ba userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda
by'ukuri nk'uko babivuga baravuga yuko umuntu yafashwe afatana ibigwanisho ariko uwo muntu akaba yaravuye yari yerekeje mu misozi iyo bavuga ko yaravuye basanze bakorera akazi kabo rero hariho abantu bavuze ati uwo muntu n'uwi wacu tubwiriza kuza kwishyuza umuntu wacu mwafatishije natwe tukabasubiriza mu ndumane kubera rero uko kuntu bavuga ngo kubasubiriza mu ndumane umuntu ntashobora gutahura ni kugira gute abantu bashobora gupfa canke bagahura n'ibindi bibazo
nubwo biruko Emmanuel Ntirampeba avuga yuko hari ingamba bafashe mu gucungiriza impunzi umutekano
nkatwe nk'abarongozi b'ikambi twaragerageje kuvugana na CNR isanzwe irongoye impunzi urwego rw'igihugu turagerageza kubereka yuko byari ibintu bikomeye by'uko abantu babwirizwa gukurikirana umutekano wabo mbese ntibiyo miryango yonyine ibikibazo c'impunzi zose ngo rero n'uyu munsi mbere na nabasabye ndababwira ati byari byiza ko hoba akanama gahuza impunzi abarongoye impunzi kagahuza n'abarongoye aba bakongomani basa n'abadushavuriye tukerekana ko twataye umugambi twari dufise wo gufata n'aba bantu ahubwo nuko yabonetse ko hari ikintu kimwagira ari cyo cyatumye umuntu atonyegeza twagishikanye habona
umuvugizi w'igisirikare muri Kivu y'Epfo Kapiteni Dieudonne Kasereka avuga yuko umutekano w'izi impunzi nta kizawuhungabanya kuko urinzwe n'abapolisi ndetse n'abasirikare muri teritwari ya Fizi inkambi ya Rusenda yubatsemo hahora imigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho ibangamira abaturage b'abakongomani aho iyo mitwe yitwaje ibigwanisho yica abaturage kanyaga amatungo yabo ndetse igatwika n'amazu Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo
urakoze Vedaste mu kanya nshuti mwese bandi kurikiranye turasozera ibiganiro byacu ariko imbere hari ka tubibutse amakuru twashikije twabwiye ku muryango ibuka wita ku barokotse genocide unegura imiryango ihakana abana yasigaranye bakiri bato mu rwego rwo gushaka kubanyururiza imitungo yasizwe n'abavyeyi babo. Twabwiye kandi ko Leta y'u Rwanda ifatanije n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzabakungu ryitaho impunzi HCR biherutse gutanguza uburyo bushasha bwo kwivuza bugenewe impunzi zahungiye mu bisagara. Nshuti mwese rero mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu nyabwizuma hamwe na Mukubira yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Tubibutse kandi ko twumvira mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Turabashimiye rero namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro mugoroba mwiza mwese.